Mugitondo cyo kuri wa kane hagati y'isazi 3 n'isazi 3 n'igice abakozi b'uruganda Metarusa ngo babonye akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri urugo ruganda baca bajyamika abaraho bose hasi muri urugo ruganda abakora bose ubwa mbere ngo bibaza ko arabaje kwiba ariko mu nyuma byavuye bihinduka kuko abo bicanyi bahavuye barasa batumbereje umuntu umwe azwi ku izina rya Idrissa bonawe asanzwe ari umunywanyi wa FNL yigenga ya Gatongwasa. Idrissa yaba mu kinama muri Kakengozi ku ibarabara rya gatatu byagenze uko mu gihe aho mu kinama nyine kuri wa gatatu mwijuru isazi 2:50 hisha umushinga na Emmanuel Ndereyimana nawe nyine asanzwe ari umunywanyi wa FNL ya Gatongwasa imuhira aho yahora ba yari amarira Apana. Uyu mufasoni ati mu gihugu hagiye gusigara abagore gusa kuko abagabo n'imisore baguma bicwa abavyeyi nabo bagasigara bipfumbereje.
Bapfa bazira ubusa imigambwe irake kwicana bareke kuronderana ntambare yo kwica abantu babasanga imbere y'umuryango babasanga aho bari bapfyeyi babakura mu matsu babakura mu bapfyeyi abapfakazi twabaye tubigihugu c'abagore gusaga yemwe amakungu nahaguruka dufashe natufashe iyo demokarasi nibo bayizanye iyo migambwe myinshi niyo yashigikiye amakungu ntibazane imigambwe myinshi naniyo migambwe myinshi imaze abana bacu.
Uyu musore avukana n'umuhisi Ndereyimana tubwira uko mwene wabo yishwe.
Ndugu yangu, rafiki yangu, ndugu yangu mpendwa,
umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye nkunda, ejo ku manywa twari turi kumwe, bigeze mu gihe cya 12 atubwira ko atashye mu rugo kurya. Ageze mu rugo yashonje bashiki be ndetse n'ababyeyi be, yahise yinjira mu nzu, hashize akanya ahamagarwa kuri telefone ahita asohoka. Nibwo yasanze bari bamuhamagaye aho bari bari, batangira guterana amagambo, ariko nyuma byaje kurenga batangira kurwana. Ese umubyeyi arahise asohoka ajya kureba ibiri kuba ku mwana we, yasanze umwana we ari hasi barimo bamukubita. Baramukubise, ise ashatse kumutabara, umwe muri abo basore yamufashe mu ijosi maze amukubita hasi. Ese yahise ahaguruka arabacika yirukanira mu rugo rw'abaturanyi.
Mu muryango wa Ndereyimana bemeza ko umuvukanyi wabo yishwe n'abantu bavuga ko bakorera umugambwe CNDD-FDD ngo bari mu rwaruka rw'imbonerakure.
Walikuwa wako majambazi wane wako katika mchama cha CNDD-FDD wanajita kama wenyeni wa mbonera kure.
Abanyakinama bafatanye munda bahavuye bafata ingingo yo kuja gufuba niteka uwaraye yishwe n'umubaru mwinshi bagenda batakambira Imana babicishije mu ndirimbo. Mu gipolisi basigura ko bariko bararondera kuvejo aho bagirizwa kandi babonye n'abanyagihugu ko ari bo bishe Ndereyimana Emmanuel. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abamwishe boba bapfuye telefone ngendanwa nk'uko abari aho ngo babimenyesheje, ariko ku bijyanye n'uko abicanyi boba barugwaruka rw'imbonera kureza CNDD-FDD mu gipolisi basigura ko ibyo atavyo bamenya, ariko umuntu wese yakoze icaha afatwa nk'inkozi y'ikibi. Pierre Nkurikiye yongeye amenyesha ijwi ry'Amerika ko ibijyanye n'umuntu yiciwe kuri Metarusa batara bitoza neza. Abo banyonyi ba FNL bishwe bakurikiye uwundi kuri wa kabiri igihe hari amatora y'umukuru w'igihugu yatowe ari Kiziga mu Nyakabiga, bikaba vyavuzwe ko yari cegera c'urongo uyu mugambwe MSD mu ntara ya Gitega. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.